intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze kurisha mu by'ugwaruka no munsi kiganiro dafise ijambo gishimikira kwisakwa ku rugo rwa General Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'ibugwa ry'uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi. Kiganiro muriko mushikizwa na Francine Kanyange.
Dafise ijambo.
Kuri uwa mbere igipolisi cyarasatse ku ngo zibiri za General de Police Alain Guillaume Bunyoni i Bujumbura no mu Rutana. Amakuru ava mu butungane yemeza ko igipolisi cyariko kirondera amafaranga yoba yaranyegejeyo, ariko kuri uyu wa gatatu umushikiranganji w'intwari wa hagati mu gihugu n'umutekano yemeje ko ubutungane burondera General de Police Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo abazwe ibyo yavuzwe ariko atashatse gutomora. Martin Niteretse yabivuze mu kiganiro n'abamenyeshamakuru.
Kakeje na Repubulika ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nivyo baragize fu ya television nivyo bamurondera ko je ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Turarindiriye rero ico bazoshika kongera bazotubwira ntibashobora kumubona.
Amakuru ava mu begereye ku rugo rwa Alain Guillaume Bunyoni mu gaseke buye i Bujumbura yemeza ko igipolisi inyuma yo gusaka cagiye gisahuye muri urwo rugo ibintu bimwe bimwe bifite agaciro. Alain Guillaume Bunyoni yabogojwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri, ariko Evariste Ndayishimiye ntiyatomoye icatumye amubogoza. Ivyo vyabaye inyuma y'aho umukuru w'igihugu nyene yari amaze imisi avuga ko hari abagomba gutembagaza inzego z'igihugu no gushaka kumunaniza mu mabanga yiwe yo kurongora igihugu. Ugwaruka rugo niki kuri ivyo biriko biba kuri General de Police Alain Guillaume Bunyoni inyuma y'aka karirimbo. Leonce ari mu Burundi atereka nireke kujuragiza abarundi mu kwitoza utunyoni.
Ku by'ukuri abarundi sinzi iyo tuja niyo tuva, sinzi ko dufise indongozi zihari zubahirije amategeko, by'ukuri ziriho zikorera ku mategeko, ziriho zikorera ku bintu vyanditse atari ivyo bikurira mu mutwe. Ibyo je ndabibona ko ari nk'ukuntu, sinzi isiguro nobi kuko uri kuraraba umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise amategeko amurekurira gufata umusuma wari wewe abadaharanira inyungu za politike baramaze igihe bashikirize kanabandi ko umukuru w'igihugu aserutse gushikiriza yuko ngo twofata ngo aba basuma kandi murabazi kuki umukuru w'igihugu atukwisunga amategeko abo bantu kw'abazi akabashengeza bakaje imbere y'ubutungane. Rero kuza gusaka kwa hoza n'umushikira nka cyo hambere mbona yuko ari nko gutumwanya ku buryo bakora, kuko meme umuntu yagirijwe ko yashatse kugira ku deta akaba yidegenza simbona iyo Burundi tiyo tushari YouTube kuko usomye amasezerano agenga igihugu cy'u Burundi umuntu yagirijwe ashaka kugira ku deta arahanwa n'amategeko ubutungane bukamufatira ibihano. Mugabo Abarundi ntitubona iyo tujya n'iyo tuva, ntitubona iyo tujya n'iyo tuva kuko abategetsi badutwara uyu munsi ntitubona ahantu bagiye kudushikana.
Adams ari mu Burundi atumugambwe sende DVD nureke guhuma amaso amakungu ngo ushaka gusaka cyangwa gufata Bunyoni.
Nange nk'umwe mu gwaruka icyo novuga kuri ibi bijyanye n'isakwa ku bwo kwahoze ari umushikiranganji wa mbere ari Guillaume Bunyoni nubyita ko ari nk'icyo bita inkinamico urunana mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kuko nta muntu aciye ubwenge nka ari Guillaume Bunyoni yatwaye ibitata bitandukanye by'umutekano yokukwa nk'uko yakuwe akabomerwa amazu nk'uko yabomerewe hanyuma akabandanya ari hajya asanzwe ari abitse ibisoko by'amamiliyari by'impunzu kandi yumva ibitangazwa na nyen'icyubahiro ubukuru bw'igihugu cy'u Burundi nibaze ko ryoba ryari ifatwa ryiwe kuko uko byogenda kose nk'umuntu yabaye mu nzego zitandukanye z'umutekano yabaye diregiteri jenerali w'umutekano w'igipolisi umushikiranganji igipolisi ari umwana utinyikikira mu biro by'umukuru w'igihugu atwara ndetse n'ibisata bitandukanye asi neza amabi nawe yagiye arakorera abandi igihe bategura nk'ifatwa ry'uwahoze atwara umugambi CNDD-FDD Hussein Rajaw n'abandi benshi bagiye barafatwa sinibaza ko yari kurindira ko ayo mafaranga bayasanga mu nzu iwe ari hakiritse ni nk'uko byo ntangaza igihe yoba yari akiri muhira mu gihe yabaye nizo nzego zose afite aba yafashije gushika mu maposte amwana atandukanye n'inzego z'igihugu hanyuma bakaba bavuga yuko bamusanga muhira ibyo byaba ari ibintu bitangaje cyane.
Adams asaba ugwaruka ngo ntibisamazwe n'ibiriko biraba kuko kubwiwe ari urukino leta irimo
rero nibaza ko bicyotamaza abarundi cyane cyane ugwaruka ni inkinamico bariko barikinira bonyine iyo yari kuba yarinze kinere iva mu nzu iwe ikadoseruka ahandi mu yindi karitsiye nibaza ko yari kuba yarayirangije nk'ayo mezi indwi mu gihe tubona n'abanyakasho badafite ubushobozi mu bihugu bimwe bimwe dushobora kubona arimba amakinere bagashobora kuyakoresha mu itoroka ryabo rero nk'umuntu nk'urya afite amafaranga menshi biragoye kumva yuko muri icyo gihe wogenda ukamusanga mu nzu najya amamiliyari gitwumva kanatsinda iyaba bari bafite intansho yo kumusaka bari kumusaka bakimukura ntibari kurinda kumurindiriza umwanya ungana gutyo hose rero nsaba abarundi n'abarundikazi n'ugwaruka nsanzwe ndimwo ko rutotamazwa n'aya mateyatre ariko harakinwa n'umuganga CNDD-FDD ejo ngo bazotubwire ngo amahera yofashije igihugu ngo yatwaye Guillaume Bunyoni mu gihe basi neza bobo iyo yasanzwe yaragiye ayo mafaranga rero nibaza ko abantu ahubwo bobandanya gusemerera kugira ngo leta ibandanye nyabona irondera ayo bariko baranyuruza n'abandi kugira ngo nabo ntituzosange bariko baratubeshya ngo bayabuze ngo yatwaye naka kandi ari agakino bakenye kukumubwira ati have hanyuma kibo nyingine kivuga ngo amafaranga niwe wagiye yatwaye ibyo jewe novuga yuko yigeze kuba kwahoze ari umushikiranganji w'ikigega cya leta uwo ukorokereka bavuga yuko yibye imiliyaridi 30 ari umushikiranganji w'ikigega cya leta baciye bamubwira bati banzuhunge arahunga aragenda mu mahanga mugabo mu nyuma yapfu yagaruka kandi ayo mafaranga ntitwigeze tubona asubizwa ibyo rero turabimenyereye n'umugambi CNDD-FDD biba ntabwo byotamaza rero.
Isa ari muri Malawi abona ko atabitangaza cyabaye kuko kubwiwe umuganga uri ku butegetsi wamugira ibintu kugira ngo usamaze abarundi bibagira ingorane barimwo.
Mwibuke duhereye mbere yuko umukuru mu mabanga bamwagije yuko ari bashatse gutembera ku butegetsi mugabo umwashatse gutembera ku butegetsi ni umukuru mu mabanga amatabihanirwe bamuhana rero uri kubiraba umuntu arabye neza iyi ni imikino CNDD-FDD ndikina bibereyemo cyo gusamaza abantu mwese turasamara gusa nta kindi bibereyemo ni ibyo gusamaza abantu rero ndikina tuko tubigora dusamaza nibareke benshi b'ibihugu abarundi bamaze kubona ko turi ibihugu nibatureke.
Rodi ari mu Burundi ati ni byiza ko n'abitwa ibihangange bakurikiranwa ku mabi bakora
kweze izabaye kurumbogo wahoza mushikiranganje wa mbere arengiyo mebunyoni nibintu twashimira cyane umukuru w'igihugu ku ngingo nziza ariko arafata cyo kugira ngo yereke abarundi yuko nta muri iki gihugu ata muntu yokwigira ngo ni igihangange kintakogwako kuko ibyo yaciye byerekana yuko nabo bose bahora bigira basura ivu ko ibyabo bigiye kuyangara mugaye tugase tugwa tukongera tukagaruka ku majambo nawe ashikiriza umusaziye umuntu agomba gukora igikorwa cyiza nka kirya ntiyari kwirirwa arabivugira ku maradi nicyo gituma rero umukuru w'igihugu iyo agomba gufata ingingo yo kwihorera hanyuma ibi nabyo biri kubiraba mu byamugambwe jewe kubwira nubifata abawushinze barazi intumbero bari bawuhaye nacyo gituma ubu hari haba ariko barasaba hagati n'umugambi waba ati burya twaribagiwe cyari cyo demokarasi ibi bintu byo gufata ingingo byihutihuti mu guha amabanga abantu urumva barafise akantu k'akagu kagenda ubu gatashatse guha igiti kakakimuha batigeze babaza abantu bo baba barabanye na nyamuntu ngo bamubwire imico n'imigenzo y'uwo muntu biga baravuga ngo barwanye barangwa bagira iturire bakora amabi afatiye kuri ibi na biriya mugabo ukajya wumva ibara igice gitangaza abantu nk'uko ujya wumva iyo hagombye kugenda nk'umuntu mu mabanga baca barondera umuntu w'ikombyo ahubwo umenya niwe yatanguje ibintu byo kurya igiturire no kunyonyeza amatungo ya leta ibi rero ni byo bibabaje cyane icyo nagomba gutangira ko nsaba nk'urwaruka n'abana bene wacu bahurikira urwaruka rw'imbonerakure nagomba kubasaba ni ukuri mu bintu bugwanira kubirwa barabigisha ibijyanye n'akarangamutima bugwanira ikintu kijyanye no kugira ngo bagarukane icyo bita droit de citoyen
Hodi avuga kandi ko ikigwa ari uko atabantu boza baragenwa mu mabanga ariyo yose batabikwiye
umuntu iyo bagomba kumuha amabanga babazi abantu bababanye bamusesangure ahubwo niyo dusimanase nyine bafise tusaze tuzi yuko bakunda kuvuga yuko igenze kuhamenyereza abantu burya ndibuka ku ntwaro yo kubibagaza bavuga yuko dokimantasiyo yiwe ntiyari igejwe kuraba gusa bavuga nabo ubutegetsi bararaba n'abantu bakora neza hanyuma uyu muntu yakoze neza cyane akajya yumva baramutumye ko bati burya birya bikorwa byose wakora hariho abantu bariko barabikurikirana ubu rero ngo uje mu biro rero ushobora kuzoza kwigisha abantu uti burya tereje nabikora uku n'uku 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 ntarabonye ibyo nahora nkora nibyo byaje bituma nanjye cyangwa nka kino giti ngezeho kubutso rero niho abarundi bose twose tujya muri kompetisiyo umwe wese tugahiganwa gukora ibyiza kugira ngo umuntu azoronke amabanga hari uko afite ibintu yerekana yo aba yarakoze rero hanini icyo nicyo mbona cyatuma mu Burundi hagaruka umwuka mwiza wa politiki n'ibi byose turi ko turapfa by'inzara by'ibiki bikagabanuka bivanye n'ukungene uza wumva ngo hariho ngo abantu ngo bari mu kigo payeje ibintu byinshi ngo bigera buri n'ibindi ngo amabanki y'urwaruka ugasanga abo bantu bariko barayajyamo ntazi no gufata isuka nta kintu na kimwe nta poroje n'imwe yigeze akora bamutoye kuko nyine bamutora mu ibarabara none bamutoye mu ibarabara azoza kwigisha abarimyi gute ngo nibarime biteze imbere nawe ibyo bintu by'ubumenyi atabyo yarahazi nyiramuntu yarabonye najya amashyirahamwe y'amasangura agerageza kumanuze kumanuze bayahaye abantu atabyo bazi ugasanga umuntu ntazi korora ingurube nta n'ingurube afite nta n'ikirayi azi kurima nta bigori nta biki bagasaba muhango miliyoni icumi ikintu cya mbere bihutira abasha bihutira kwikorera amafure do kominikasiyo amafure do detarasema ayo mahera agasa aheza muri ibyo bintu by'ingenzi niyo ngora rero iyo ishyashya mu Burundi kugira ngo ibyo byose biro bihere n'uko nk'uko nabivuze bo cyangwa umuco umuntu iyo bamuhaye akazi bagahita bavuga bati amabanga twayamugenye kubera twisunze ibinini n'ibinini akoze ibinini n'ibinini n'ibinini gutya abanyagihugu bose bakamenya bati naka babimuhaye
Gael ari mu Burundi ati leta nireke kubesha abantu ngo iri kwirondera bunyoni kuko iyo ishaka kumufata iba yamufashe kera
umunyanda asa nayo mu bikorwa bisa n'ibyo byo kubesha abanyagihugu iyo bagize amatora ibintu n'ibindi bagakora ibyiza bagamije ibibi rero nibaza ko mvugishije ukuri birateye isoni cyane zamaza abantu ubusuma buri kubora ko bw'amanyaga ariko arakorwa mu ituzo ry'ibiciro mu gutituka akanovera haba mu mashuri indero mu madomene yose iki yose ugasanga uyu munsi ariko biraba nabi ugasanga bakora indandaza n'abajejwe gutunganyiriza izo ndandaza abantu kugira ngo barabe kome bari babakoordinatere bacyo ugasanga nabo barimo bararima nibo bari kwarorora bagata amabanga barahiriye bakajya kubikora ibyo nyine bakaba aribo bajya kurwanya munyagihugu bamukonsiransa muri duka afise ku buryo abura n'isoko ku buryo abura n'aho ayirimira kubera umutahe muke ibyo oye ni ukubwira abanyagihugu ntibajye ngo babaze ibyo babatumye kuma batari ibyo bariko barakora rero kubwana ibyo n'impanuro navuga nti nibarabe bikebuke nibarabe bikebuke nyine bariko barakurikirana ngo barebe ku mutaka nibaza ko umugambi bari bafite wabaye wari uwo gusa kuberekana ko tere uburundi n'amakungu ko agikurikiranwa ariko ntagikurikiranwa yari aza gukorwa ko ni nta kugwa ko bake duhenda ari gusakwa ahubwo yari gupfungwa kandi ibyatumye bimukura ibintu byose uko asanga kimwe cyakozwe ntibareke batekereze ariko kuko
Kefa ari muri Zambia arerekana ko uyahoze ari umushikiranganji wa mbere yari yaburiwe ku buryo atari kugwa mu mutego w'ubutegetsi
turazi ko mu mwaka uheze ariho uyu muntu yakugwa mu mabanga y'ubushikiranganji bwambere agasubirizwa icyo gihe ku barundi benshi byari babitangaza tiba ibitangaza kuko yari umuntu bibaza bati ujya nta kumakomanda ujya ntawo kubaha ugakora ibyiwe ntawo wogira nte ku ruhande rumwe abantu baratangaye ku rundi ruhande abantu kivuga tuti mbega none umuntu akora mu rwego nk'urwo abarundi batamenyesheje igituma ni biki reka rero twibaze ko ino munsi bashobora kwibaza ko ino munsi ibibaye ari baheze leta ibyo umukuru w'igihugu yavuze ku byerekeye abantu basahu kuva uyu muntu akuwe kuva umwaka uheze agakurwa mu mabanga nimba amafaranga koko yari ayafite mu nzu ndibaza ko ari ahandi hantu ingene ivyibwe leta bigaruka mu kigega bikibwa birafise procedure giridike bicamo ari naho twibaza rero ko atari iyo ntumbero byari bifise haramwe tuvuga tuti sigihore ku maso makungu canke abanyagihugu icya kabiri umuntu ashobora kwibaza bati ni gasopo yo bihawe abandi bantu bitekwa ko hari ibyo boba bagirizwa muri leta byo kunyonora amatungo ya leta ariko kerekeza niyo ubwo yoba ariyo gasopo turibaza yuko aho bitegereza guca ni muri ya nzira yo gukurikiza amategeko muri ya nzira hariho urwego rubijejwe hariho urwego rujejwe gukora ibyo bikorwa twizere rero ko leta idotera intambwe igakoresha inzego uko zitegereza gukora mu kugarura amatungo ya leta nurangiza mvuga ati hari undi yavuze ati burya tugomba kurya imbwa iba yagize ibisazi rero ndibaza ko ngira ngo bazatubwira tuzogenda tumenya byinshi mu minsi iza byerekeranye n'iryo saka
Mariette ari muri Canada ati icyo leta iyo biri ko ihora bunyoni n'ingeso isanzwe ifite n'abandi bategetsi bo hejuru mu gihugu
nk'uko ibintu bibera mu gihugu cy'u Burundi birateye isoni umuntu arabura n'amajambo akoresha mu kinjana cya 2021 abadede bashabika amafaranga mu ihembe amabanki arera amadovize barakubuye ariko agatuga gateshye amahwa karimena nevi byavuga arabizi kuko abadede bose niko babigenza uyu niwe agaragaye ariko na neva n'umugore we niko babigenza na prime niyo ngabo bose babita amafaranga mu mahembe abarundi ntiduhaguruke bitabaye gutyo uburundi buragiye kagirire
Ikiganiro ni ndafise ijambo Timeo ari mu Burundi ati ibyo byose ni byo gusamaza abarundi
harimo ibintu bigezweho byinshi bifatiye ku kuba yani gihugu cyaramiranye gutwara kumbuzwa k'amadolari yabuze kumbuzwa uko nyine umukuru w'igihugu asigaye agira ibintu by'amarufurema akabihira abanyagihugu ngo ni ukudakora ngo ni ibinebwe kubera yabuze inyishu kwemama ngo abanyamishuri atanze abanyacenda juru atanze abanyagitega ngo sariya ruguru nyine mu mitumba ngo ayo madolari nayo akoresha iki ukamenya abarundi yaba uguze cyangwa ubutize turayirwe yuko ari ibidandazwa n'ibimye umuntu igihugu kidashobora kuronka mu makungu kitajyanye ayo mafaranga mvamakungu nyine muri make akagomba guhuka ukuri tujye nkibaza yuko ari mu ntumbero yo gusamaza ngo yereke kurundi yuko ari ku kivi aho ugasanga afise amakuru yuko uwo mujenerali umenye ko hari ibindi bintu akibandanya ategura rwihishwa inyuma yaho ibya mbere yabiteguye bikamuta ku amazi bakamuhinura akarabishyira mu ngiro bakaba rero ku mbuga bamwica ko akibandanya iyo migambi na cyane cyane ko ari umuntu w'umunyamafaranga bakavuga bati ntabuze ibyo bari muri leta twuje ku Masaka nawe urabona n'amafaranga yiwe yamutuma amenya ibyo uruhande kwa neva arutegura kuko n'amafaranga nyine yose abikora agacaro nk'amakuru akiri kare agacengaga harya n'ubwo umusore n'umugore bari bamufashe cyangwa ubundi nzira bw'amahoro nta n'icyerekana yuko ari buba baramuburiye kuko harya hejuru mu biro kwa neva nyine mbonye ntashobora kubura ni inshuti rwose mu mbiki ishobora kugupa mu gufi n'ibyo by'umusako kuba bagomba kuza kumugirira hanyuma akamwungurira ikamwungurira ibyo banga akabona kujyanyaga rero nko mu gihugu ko biba yajya mu gihugu nk'uko tubyumva umukuru w'igihugu asize mu gabira rero njyewe nkibaza yuko ari kimwe n'ibyo cyaba kibitumye tuzagenda rero tubimenya ariko bunyoni bimunaniye ku butembagaza neza hazagira igihe nyine yihindure ubuhu avuye mu bya politiki aze nk'umuvugishwa
gatino ari mu Burundi abona ko iryo sako intumbero iyo ariyo yose ryoba ryari rifise ryategerezwa kuba hakurikijwe amategeko
bona harabaye isakwa ku bahora igitekerezo cya mbere cy'umukuru w'igihugu gushyikira abandi wa leta nk'iyo mwinyoni njyewe ku bwanjye sinibaza yuko iryo sako ryari rigamije gutora amahera nibaza yuko hari mufata ibihinda ari mufata politiki ari mufata uko bari bwifuza kumuhagarika ariko kuko urazi biri kubera kuvugwa hirya no hino kubona barashatse ngo bakagira ibyo boba baratwaye ikibabonye atari amafaranga batwaye cyangwa bamubuza ikindi nacyo nibaza yuko atari we ateje ingorane mu Burundi n'abandi baziteje cyangwa bavuga ati gisakwa ibyo byabaye byabaye mu ntumbero za politiki nibaze ko bari no kumuhagarika kubera ko bumva afite byinshi yagira ibyo afite amagirita amabi menshi rero kubona iryo sakwa ryarabaye sinibaza ko ryari rigamije gutora amahera kuko baraje ukuntu yakuwe ni iki naho yaba yari yarayafise amahera akaba ari menshi ayafise ntari guca yakomeza amahera ntari guca yakomeza aho bajya gusaka bashobora kuyatora yego nuko nkavuga nti bari kubigenza ukundi bari kurara izindi ngingo bafata hari icyo bamuhagereza cyangwa ibindi bindi bakakoresha amategeko bakoresha ubundi buhinga atarinze kuzana ibintu.
Loic ari mu Burundi ati ibiriko biraba nibyo guma amaso amakungu.
Isaka ry'amazu y'uwahoze ari umushyanjye wa mbere w'u Burundi ari Guillaume Bunyoni nk'ibyumva naratangaye cyane kuko ugiye kuraba Bunyoni hari igihe kirekire akuwe mu mabanga yarimwo ndetse yagizwa n'ibintu bikomeye yaragizwe ibintu by'agacamutwe ko amaze kwagirwa ko iyo bashaka guhirika ubutegetsi icyo ni icyayi gikaze cyangwa nk'ibyumva nabona ko buca afatwa agashyirwa ahantu adashobora no gutoroka ndetse nyuma y'iminsi mikeya akabarizwa mu ibohero ariko sibyo twabonye twararorereye ko yafatwa turabura bica yiboneka ko afite ibyindi ngufu nawe afite ingufu zikomeye muri iki gihugu ejo rero bamusaka kumbure baracarondera ibyagiki ibyo bamwagiza kumbure kugira afatwe nk'ugwaruka mvuga nti ni inkinamico kumbure usanga ariwe bashaka kwegeka ku makuba ari bukene Burundi burimwo berekane ko iyo atabawe Burundi buba butari aho buri umunsi niyaza ko yibyitwaza naye ahandi ugiye kuraba bunyoni baba hariyo kumutinya kuko amaze kumwanga ibyo bamwangira aguma yidegenya harimo kumutinya nkabona ko afite izindi ngupfu ariko ibyabaye byo ntafatiro nabyita inkinamico kandi simbona ko nicyo byafasha Burundi mu bukene burimo.
Kazio ari muri Canada ati ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibubeshe Abarundi kuko bwubakiye gusahura igihugu.
Sokuru yaraye amaze bakaza ari gato kurangiza umwana busa abadede binyegeje inyuma y'ubwoko ngo bari kubarwanira ibyo barwanira kumbe barwanira inyungu zabo inda zabo wese ku giti ciwe ni sisiteme y'abamafia bagiye hamwe babondera ibyitwazo Abarundi baja nago barabizera iyo bagejeje Burundi n'abasuma gusa guhera 2005 wese aronda yirundira ko unyoni si umwe abantu ubundi barakwiye kubimenya ntibagiga kita nge nayirundarundiye ko ubutunzi yarabusize mwibuke amadorari prime shezata majoro yafatanywe byabaye akameze n'ingoma nivawe ntibivugwa ndetse n'umugore wiwe n'umuryango wiwe n'abandi ni benshi banisezerana abantu bose bari muri sisiteme dede uburonse okazio ibara ryagoye inzara Abarundi zibishe rero mwere ngo abagabo bahurira mu cero ntibahurira mu ciro bateza gusubiranamo kuko haya kandi ngo urupfu kuyimbwa n'inyama ushaka kwica imbwa uyiha inyama nabo abo badeda ayo mafaranga biba barasubiranamo yego neva yarabivuze ati amafaranga ararundarunzwe mu nuko azi ko arabizi neza kuko niyo sisiteme yabo arabizi nawe nyine umugore wiwe hajya amafaranga araza hayarunze bayarundarunda ubunyene nibo bagaragaye ariko hajya nta mwongo buri sati bidahizwe
n'abazakwiruka inyuma ntituzabasubiza benshi barabikiwe inyuma kuko ari ibyo abanywa cyangwa bafungura abandi bakabagira ibyo bintu biriya mbuga turashaka kubemeza kubemeza yuko ingabo za farawo zose zahereye mu kiyaga gitukura
ikiganiro ndafise ijambo tubisozerere ngaha cyari cyerekeye isakwa ry'igipolisi ku rugo rwa General de Police Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere. Hari uwabishimye asigura ko vyerekana ko umukuru w'igihugu ariko yerekana ko atanumwe yokora ikosa ngo ntagihanigwe, ariko abandi babona ko vyose ari vyo gusamaza Abarundi kuko igihe cyose amaze abogojwe Bunyoni atigeze akomakomwa. Mwakoze mwese, mwaduteze amatwi naho kuwa gatatu za.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.